Tuashimi kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'Ijwi rya Amerika miriwe nshuti bakunzi nikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahazwe Leta y'u Burundi igabisha abatoza kuri bo ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura bagirizwa kunyuruza amamiliyoni n'amamiliyoni.
Nama yari majambo nirirwa ndavuga sinirirwa ndahogora cyo kuna uraza kugirisha inama mezi mwabo yuko na kimwe intege zacitse kandi umuntu wese afite icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza ishaka banza subitse.
Uyu ni Gervain Ndirakobuca umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Muri Afrika y'Epfo hubutse ubundi bwoko bushasha bwa virusi ya corona. Bombe bikekwa ko yateze na Al-Shabaab ku ishuri riri mu Gadisho ku murwa mukuru wa Somalia yahitanye ababa bacumi. Ano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika makuru yacu reka tuyahere muri Afrika y'Epfo ahavugwa ubundi bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
ubwo bwoko bushasha bwitwa B.1.1.5.9 bwahindaguritse inshuro nyinshi abahinga mu bumenyi batangaza ko biteye impungenge kubera bishobora gutuma abasirikare b'umubiri badashobora kubugwanya kandi bwandukira kurushiriza ibimenyetso vya mbere bivuye mu biro bikora ibipimo ku ndwara n'imigera zerekana ko ubwo bwoko bushasha bwiyongeye n'ingoga mu ntara ibamwe abantu benshi ya Gauteng bushobora kuba buza bumaze kugera mu zindi ntara 8 zigize Afrika y'Epfo ubwo bwoko bushasha B.1.1.5.9 buza kandi bwatowe muri Botswana na Hong Kong wasanganywe ubwo bwoko muri iyo ntara n'umuntu yaravuye muri Afrika y'Epfo abahinga mu bumenyi bavuga ko abantu bashasha bagera ku 90% bandura mu ntara ya Gauteng bashobora kuba bafise ubwoko bw'umugera mushasha bwa B.1.1.5.9 Abo bahinga bariko bagerageza kumenya byinshi ku byerekeye ubwo bwoko bushasha n'inkurikizi ushobora kugira umushikiranganje rw'amagara y'abantu Jo Pala avuga ko hakiri kare kugira bimenyekane niba leta izofata ingingo zikomeye mu ntumbero yo kwishyura kuri ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19
Fidel Niyongabo urakenuye tukivuga ivya COVID-19 Namibia igiye gutangura kujugunya incanco za COVID-19 kubera zabuze abazifata zikaba ziri hafi yo guta igihe ejo ni mukamusi nivyaje kutubwira
iki gihugu kiravuga ko doze 268,000 za AstraZeneca na Pfizer inkingo za COVID-19 zishobora kuzashwanyaguzwa zimwe ndetse mu cyumweru gitaha bitewe n'uko abaturage bazarira mu kwikingiza Ben Nangombe umuyobozi w'ishingwa bikorwa muri Ministeri y'Ubuzima yabwiye ibintu ntaramakuru by'Abongereza reiteze kuri uyu wa kane ko inkingo 252,251 za AstraZeneca zizarangiza igihe mu cyumweru gitaha mu gihe 219,993 za Pfizer zizashwanyaguzwa mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri nizitabona abazifata mu gihe abakigenkibiranya biyongera Namibia yatangiye gukingira abana bafite imyaka hagati ya 12 na 17 hakoreshejwe urukingo rwa Pfizer nyuma yuko ishami rya ONU ryita ku buzima w'MSI rivuze ku itariki ya 15 ku kwezi kwa 11 ko abari muri icyo cyiciro bashobora kuruhabwa abantu 298,503 bonyine ni ukuvuga ikigereranyo cya 20% by'abaturage 1,500,000 bemerewe gufata urukingo nibo bakingiwe mu buryo bwuzuye muri Namibia bahawe urukingo rwa Sinopharm rwakorewe mu Bushinwa nirwo rwakoreshejwe cyane nyuma yuko abantu 245,883 bahawe doze ebyiri kuva igihugu gitangiye gahunda y'ikingira mu kwezi kwa gatatu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijyanye no kwisi nari narice ku masonga nkitangura ku mugabane wa Afrika bombe bikekwa ko yatewe na Al-Shabaab yaturikiye hanze y'ishure ku murwa mukuru wa Somalia i Mogadisho ihitana abantu batari munsi y'umunani harimo abana nk'uko bitangazwa n'ababonye ivyabaye Fide Niyongabo aragarutse
umuvugizi w'igipolisi Abdi Fata Adam Hassan amenyesha ko uretse abantu munani bapfuye abandi 17 bakomeretse baraheza abanyarukanwa mu bitaro ico gitero cyabaye mu masaha ya kare yo mu gitondo cyo numunsi kwa kane umugwi ntagongwa za Islam Al-Shabaab batangaje ko ari bo bakoze ico gitero cyasambuye igice cy'iryo shure Mohamed Osman avuga ko yariko yigisha abanyeshuri biwe igiye bombe yaturika amenyesha ko umwotsi n'inkungugu byabarengeye ico gitero kibaye mu gihe Somalia ihanganye n'ibibazo bikomeye bya politike n'umutekano byabitegekanijwe ko inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ziva muri Somalia yamari kiringo cyazo cyarongerejwe bivuye ku mpungenge ko inteko z'ico gihugu gu zititeguye kubijyanye no gutungira umutekano mu gihugu bitegekanijwe ko amatora yatebejwe mu kiringo kirekire muri Somalia yarategekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yamara muri kigerisa nuko azoba mu mwaka uza
muri Misiri sentare yafashe ingingo yo guhanisha igihano cy'urupfu abakekwa kuba abarwanya 21 ejo ni mukankusi arabandanye no nkuru
urukiko rwo hejuru rwa gisivili i Cairo uyu munsi kwa kane rwafashe umwanzuro mu ikatwa ry'urubanza ruhanisha igihano cy'urupfu abo bakekwaho kuba abarwanyi 21 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta ya Misiri MENA ibyo biro ntaramakuru byavuze ko ababuranaga bahamijwe kuba bari mu mutwe wa Ansar Beit al-Maqdis wahinduye izina ryawo mo Sinai Province uyu mutwe wahinduye izina nyuma yo kurahira gukorana n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu
Ejo ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru yose agezeho ijyanye no kwisi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'ubutungane bw'igihugu cy'u Rwanda hose ntare inkuru ya gisirikare y'ico gihugu yegeje inyuma iburanisha y'urubanza rw'abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya P5 na Rude Urunana abo bagirizwa gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho ubushinjacaha bumaze gusabira abaregwa 33 gufungwa ubuzima bwabo bwose ijwi rya Amerika ryarungitse Eric Bagiriwusa muri sentare ya gisirikare mu Rwanda
ubushinjacaha bwa gisirikare mu gusabira abaregwa igihano kirusha ibindi kuremera mu mategeko y'u Rwanda bwasobanuye ko ibyaha bakoze bigize impurira n'imboneza mugambi mwibonesha rya none umushinjacyaha wa gisirikare yasabiye ibihano abaregwa 10 ni mu gihe abandi 23 nabo yabasabiye ibihano mu maburanisha yabanje mu bo bwasabiye ibihano harimo itsinda ry'abantu 5 buvuga ko bavuye mu gihugu cy'u Burundi bajya kwitoreza igisirikare mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda binyuze mu nzira y'intambara aho bwasabiye ibihano buvuga ko bavuye mu Burundi bajya mu mutwe wa P5 wa General Faustin Kayumba Nyamwasa burabarega ibyaha byo kujya mu mutwe w'ingabo zitemewe ubwicanyi gushaka guhirika ubutegetsi buriho n'ibindi abiregura bavuga ko bagiye mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bashutswe kandi ko kuri bamwe byari bigoye kuyigobotora hari n'abavuga ko baje kwitanga mu nzego zibishinzwe bityo bagasaba urukiko kuzabacira inkoni zambaye igihe ruzaba rwiherereye rucurubanza ikindi cyumvikanye kubiregura bashima uburyo bafashwe n'inzego z'umutekano za leta y'u Rwanda ubitwa Nzabamwita bavuze ko afite imyaka 61 y'amavuko yumvikanye atakambira umucamanza yemeza ko umuryango uri mu Rwanda kandi ko mu magambo ye ahajisha igisaba tarota hateri buye asaba ko urukiko rwazamusubiza mu muryango nyarwanda umunyamategeko ubunganira nawe yasabye ko urukiko rwazasuzuma kandi rugaha agaciro imyiregurire yabo yunganira bakazabona ubutabera kubera undi munyamategeko wari wasibye mwiburanisha kubwo izindi nshingano yagiyemo byatumye umucamanza ataburanisha irindi tsinda ry'abantu 4 basigaye batarasabirwa ibihano ashingiye ku ngingo z'amategeko Lieutenant Colonel Bernard Rugamba hategeka Imana kuri iyi nteko iburanisha yibukije ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemerera umuburanyi wese kwiregura yunganiwe kandi ko kunganirwa ari uburenganzira bwe ntayegayizwa bugomba kubahirizwa ni mu gihe abaregwa bandi barimo Saidi Ndayizeye bo bari bahisemo kwiregura batunganiwe abusinjacyaha busobanura asobanura ko abaregwa bagiye bava mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Malawi bo barega ko batorezwaga igisirikare mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Epfo, ibikorwa bigahuzwa na General Fonseca Yumba Nyamwasa wigeze no kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Iri tsinda rirerwa ko ryatozwaga na Major Habibu Mudasiru warangije kubura na yemera ibyaha muri indi tsinda akanabihanirwa. Abari mu rukiko baregwa ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10/2019 babifashijwemo n'igihugu cya Uganda bagabye igitero mu karere ka Musanze, bahica abasivili 14 bakomereza 15 baranasahura. Mu itsinda ryose riregwa harimo abanyamahanga bagera ku 9, Abarundi ni 8 n'umunyayuganda umwe. Uwo nawe ni Ibrahim Rubega, uyu yumvikana nk'umenyereye intambara z'ishyamba. Yabaye mu nyeshyamba za NRM muri Uganda zagejeje Perezida Museveni ku butegetsi, inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda nabwo arazirwanirira. Benshi mu baregwa ariko nta Banyarwanda babaga mu bindi bihugu, kuko mu Burundi ubushinjacyaha buvuga ko haturutse yabagera kuri 13 bambuka i Congo. Uretse iri tsinda ry'abarwanyi 37 bo mu mitwe ya P5 na Rudu 8, irindi tsinda ry'abandi barwanyi 32 bo muri P5 ryarangije kuburana ku rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Mu itsinda riri mu rukiko umucamanza asigaje kumva abantu 4 gusa akabona gupfundikira urubanza. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 9 z'ukwezi gutaha, ni nawo munsi ubushinjacyaha buzatanga imyanzuro yabwo ya nyuma ku baregwa. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, bagira ubusa, urakenuye.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tugume gato mu Rwanda, abanyeshuri bagera ku 1000 bakoze ibibazo vya leta bisoza amashuri yisumbuye batavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri ku manota bahawe, bavuga ko atariyo. Izino dosiye tubaze Asumta Kabuyi yabidukurikiraniye.
Bashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amarota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya 15 z'uku kwezi. Kuva ayo manota yashyirwa hanze, bwakiye abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro. Abantu bamwe ijwi rya Amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro.
Turaje kureklama, turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16. Amasomo yose nabonye ama S. Ntabwo rero mbyumva, niyo mpamvu ndi hano naje kureklama.
Nabonye amanota ntari nkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology, bambayemo S. Kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biyoloji, ntabwo nabonamo S. Urugero nka pratique baduhaye ndabizi neza narayujuje. Rero ntabwo numva teori yose amanota naba narayabonye niba ari zero. Nibyo nshaka ko bansobanurira.
Njyewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na 50, ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona 20. None isomo nzi neza, numva ko neza, mbyumva neza pe. Ngiye kubona mbona ibyo mfitemo S.
Aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza, ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi.
Nk'ubu se wajya gusaba ya faculty ya medicine ufite S muri biology, nta hantu na hamwe bakwemera. Niyo wajya muri privé bakubwira ati nta kintu uzi, kuko S ni nk'aho ari zero. Bo badufashe turi abana babo. Nyine bereke kuturenganya, abandi baratsinze kuko bakoze, natwe iyo twarakoze dukwiye gutsinda.
Nyine n'ubwo buzima bwacu burahagararira aha, none se bwo urumva na university yagufata. Ni ukuvuga ngo nk'ubu nashaka kwa applyinga muri general nursing, ariko kuba mfite S muri biology biracyari ikibazo.
Kugeza mu mwaka w'2008 ibizamini bya leta byakosorwaga ikayi y'umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe. Nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya, buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya 5 n'8. Ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye. Umwe barimo bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho, nta mwana n'umwe warenganywa.
abarimo bakosora bo ntago yarenganye umunyeshuri ngo bishoboke kubera ko dukosorera muri team urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze umunani twarangiza dukakora ibyo bita cross marking ni ukongera gusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo kandi ko nta bamukosoye nta murenganyije ibyo birangiye hazaho uwo bita team leader wa gatandatu nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri.
Kuri uyu murezi kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa.
Nubwo rero kuvuga wenda ngo umwana yabarenganiye mu gukosorwa ibyo ntabwo bishoboka, ahubwo hari ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri sisiteme. Ikindi na kuri yabandariza amanota kugira ngo buvuga ati uyu yabaye wa mbere yagezaya wenda hashobora kubamo ikibazo.
Ibyo bindi byose bashobora gufata amanota mwe mwashyize ku rupapuro, wewe niba washyizeho 10 uwinjiza muri sisiteme agashyiraho 15 se
birashoboka cyane nkanjye wenda ujye ukora direte ushobora kujya kwandika wenda 10 ukandika ijana cyangwa se wajya kwandika 10 ukandika rimwe. Iyo hatabayeho rero checking usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho.
Ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe. Umuyobozi mukuru wa NESA Bahati Bernard asobanura ko abana bakaba kabigihumba aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora. Kuri we uburyo bushya bwo gukosora bagombye gutanga icyizere.
Ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye, cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye yanditse neza. Buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende, ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereka amanota yo mu isomo runaka tukamwereka amanota, ayo manota nta kintu yamubwira kuri aggregate yageze, ni ukuvuga kuri ya manota twashyize hanze. Kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri aggregate tuba twaraguhaye manota yashyizwe hanze harimo urugendo rurerure.
Aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya NESA baturuka mu turere tunyuranye tw'u Rwanda kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo. Ni ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo, kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na NESA bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Burundi abatoza kuri bo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagirizwa n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati kuba baranyuruje amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze, abasaba kuyasubiza batayatanze bagapfungwa. Hidonido n'umenyesha makuru Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Eloge Wirikaneza
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose merezo arabwirambwira ati ese nkaneye miliyoni ayandi hejuru yose yashyizwe makoto tuzora kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bagenda muri polisi bakorwa amakosa.
Ubona igihe kuvendera ko bucamushikiranganji yaje intwaro hagati n'umutekano mu Burundi hari ku mugoroba wo kuri wa gatatu mu nama yagirishije abajeje intwaro mu gisagara cya Bujumbura abaseruka igipolisi n'abatoza kori ku murwa mukuru w'ubutunzi. Intumbero w'inama yarimo Rudende ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu kigaga cya leta uvuye mu makori yatozwe i Bujumbura. Ndirako mucari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitse intege yamenyesheje ku ivyirisa tabijejwe ku muha raporo vyamushikirije muri aya meza abiri n'igica heze aragahomera bunwa. Yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu kigega ca leta kandi yaregeranijwe.
ihinduka nijyo cyamarigoye mugabe cyo dutezwa kumenya nuko cyanka byakunda utegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihe gucacu nta namwe gidushaka kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri inama ariko bahamagara imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri service transport amafaranga atashitse muri rekese d'amerikani yatanzwe na recontribu wabo ni miliyoni 51 n'amajana 5 na 95 amafaranga marundi mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose twari tumaze gushira mu itozwa ry'amakori n'amatagisi ga mu sagara cha Bujumbura
uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushakanganje ujeje rw'ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama ku bunyonyezi bwakozwe
mwese murazi kitanze ngene me munsi hariyo sushi mu bisanzwe wandite kuri kitanze kuri sushi bitabyandika nabo babigira gute bandika kuri kitanze mugabo bashyizeho munsi karto kugira kuri sushi ntibifate mu kontribuable bagacamo muha iyo kitanze akigira bagaca barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta ntoya turamwe baca yo kontribuable
uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasaba nuko atanyuzwe n'izo asigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa
ndi muri abo ikosa nasanze ryagira kuri hari abantu tutazi inyene iryo kosa ryo baryaragenze rero mu kwisigura abantu bajije batubaza ati ayo maherutso yari hagute nibaduhe ibyemezo bazana ibyo bitansi tetete byosha yoherereye ushobora kuba yarabaye mugabo umuntu atayafitemo uruhare nibaduhe iyo reve turabe ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba yarashitse mugabo ataruhatu yafise
umushikanganji indira ko buca we yemeza ko ivyagije afise yari ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yompa baregwa kugeza barishitse ntiyanyuma
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose meruka arabirambira ati ese nkaneye miliyoni ayandi ari hejuru yose yashitse ku makonti atashitse ku makonti naho uzatukurikiza amategeko itako nana yari majambo nirigwa ndavuga sinirigwa ndahokora zo kuna horaza kugirisha inama meze mwabo yuko nakemeze integeza acitse kandi umuntu wese afite icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza ushikabanza suwitse rero aho ngubigiza abagangi ngabo ibintu biri prakara biboneka aho navuze kubabyemeye abantu batabyemeye bace baraswa muri polisi dosiye iki kuko ambare diporoma tuzoza kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose akaba kugenda muri polisi akorwa amakosa ibyemeza byose turabifite umuntu yatoje sasenye mi akajandika kenze mi numva ko birege
abatoza kori nibashasha basubije yabahahura ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihuti huti kuko yari kurahirira mu kwa munani abo bagizwa kunyonora amamiliyoni kundwi kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye Kamara Mpaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza renga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi kwa cyandu kwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikanganje ndira ko buca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose kwa jana 19 agize Burundi yabagije kuba badindiza itozwa n'iyegeranyo wajya amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa Kamara Mpaka aho hari hegeranijwe amamiliyari yarenga 3 n'imiliyoni 200,000 mu gihe mu mwaka wahera 2020 muri uko kwezi nyene amafaranga atarenga muri ari 1 n'imiliyoni 400,000 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose ero je uri kane za ijuja Amerika
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya abakoregwa bakenyezi ryatanguye ku isi hose uno munsi ku wa kane u Burundi bwaritangurije mu ntara ya Muyinga. Bari mu mashyirahamwe y'abakenyezi batanguza iryo sekeza bemeje ko abakenyezi n'abigeme mu Burundi bagihohoterwa rimwe na rimwe, bamwe ndetse mu bahohoterwa bagatinya no kwitura inzego zibijejwe. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuri uno wa kane ubushyiranganje bwo gufatana mu nda bwatanguje icese iminsi 16 yahariwe kugwanya amaba koregwa bakenyezi. Ibyo birori byatangurijwe mu ntara ya Muyinga. Muri iyo ntara baba abagore cyangwa abagabo baremeza ko aya mabi yibonekeza kandi ku bwinshi. Aba ni bamwe mu banyagihugu bahi Muyinga bamenyesha uko byifasha aho baherereye.
Ibyo bakenyezi turakoregwa mabi, ariko naho tuyakoregwa ariho inzego zigejwe kujya zidufata mu mugongo, kandi tukatomokerwa n'uko aho twituye raduhagarikira cyane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo.
Umukenyezi arashobora kuba ari nk'ibintu akenera mu rugo, akeneye nk'ibintu mu rugo, wewe yabigusigurira ntubyumve neza, utabyumvise neza rero mwico gihe urashobora nko kumuhohokera ukamukubita, kuko uba witwaje ngo nigingo ngaba.
Mwi ntara ya Muyinga biriho mugabo si cyane si benshi nkunda kubona, birashoboka bakaba batinya yo bakorewe ayo mabi mugari nka je bishikejewe no kwigerera iyo nshaka ntabivuga.
Kubijanye n'amabafatiye kubicina kitwovuga ngo ntariho mu ntara ya Muyinga, asanzwe hari ku mpande zose, haba ku bagabo, haba ku bagore, haba ku bigeme, ayibonekeza ku mutumba asanzwe ntwara ko menshi n'amabafatiye kukugwana kukuboregwa.
Mwishyirahamwe ry'abakenyezi myiza amategeko bamenyesha ko amabakorerwa abakenyezi ari ubwoko bwinshi ayakunze kwibonekeza mu Burundi, nk'uko Emerusabe Maria umuhuza bikogwa muri iryo shyirahamwe abivuga, ngo nayababaza umutima, ayababaza umubiri, ayafatiye ku gitsina, bene ayafatiye ku butunzi. Umukenyezi aremeza ko Burundi bumaze gutera intambwe iboneka mu kurwanya ayo mabi, ariko ko ibyo gukora bikiri byinshi. Aramenyesha ibyo babandanya bakora kugira ko kabi gatuzwe.
Turahimiriza ku guhera hasi mu kibano tugakorana n'imboneza, tukakorana n'abo bita ba CDF, hanyuma tukifatanya nyine n'imigambi y'igihugu yo kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Iruhande yo guhimiriza turatanga n'inyigisho, turatanga inyigisho kugira ngo abo bakenyezi bamenye uburenganzira bwabo, bamenye n'icyo bafitiye uburenganzira, hanyuma bamenye n'icyo bahanura uwahohotewe kugira ngo amenye iyo yitwara. Kuko mu bigwiza ayo mabi hariho ukutamenya, hariho umukenyezi abatazi ko akubiswe cyangwa yakorewe ayandi mabi, hari itegeko rimukingira.
Mu muhari w'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano mu Burundi, ishyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi bamenyesha ko biteguye gufasha mu butungane abakenyezi bahohotewe bakabura abumviriza amarira yabo. Bishikirizwa na Hunja Imakire arongoye iryo shyirahamwe, kandi arizera ko bitewe bitebuke ubutungane buzisubiza agateka
mu gihe mu gihugu abanyagihugu muri rusange n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi. Ayo mashyirahamwe yiyemeje gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu, mu ntumbero y'uko abakorewe amabi boronka ubutungane bw'akarorero.
Uburundi bwatanguje iryo sekeza ku kivugo kigira giti Uburundi bwa kaka, twihutire kurandurana n'imizi amabakorerwa abakenyezi. Umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda asaba Abarundi bose kwitabira ako kamo ka leta.
Kino civugo gihamagarira umwenegihugu wari we wese canke umunyamahanga ba mu Burundi kugira ica koze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi kabishe ngo twubake Uburundi buteye igomwe buzira amabi. Uno mwaka isekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gucigikira bimwe biboneka ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi. Ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga mabi afatiye ku gitsina, gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye.
Impinga rero iracane ndende mu kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ishyirahamwe SOS Torture limenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa cumi no mwaka abakenyezi 54 aribo bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Akarinunga duce dusozera makuru twari twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoma ari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe hamaje ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yashizwe hamwe na Dieu Donné Cubahiro twe mpi tubike banuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.
America, radio yanje, radio yawe, karagurushinge kumakuru nyakuri.